Iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabaramukije ni video niyo ngabo abaramutsa amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavuga hirya no hino ku isi. Turashikizwa na Alice Bigirimana, Alice Micro ni yawe.
Urakoze Fideli. Hano muri Amerika umugwi wigenga w'abahinga b'ikigo cya Amerika kijejwe kwemeza imiti n'ibifungurwa FDA waratoye uremera ikoreshwa ry'urundi rucancu rwa COVID-19 rwakozwe n'ihinguriro ry'imiti ryo muri Amerika Moderna. Ni inyuma y'indwi FDA kandi yemeje ikoreshwa ry'urucancu rwa mbere mu buryo bwihuta rwakozwe n'amahinguriro Pfizer na BioNTech. Iyi nkuru y'urucancu rushyashya itangajwe Amerika ishyize ku bantu hafi 310,000 bamaze kwicwa n'uwo mugera nk'uko bishyikirizwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika. Iyo kaminuza nyine ivuga ko Abanyamerika barenga 17,000,000 bamaze kwandura COVID-19. Ikigo kijeje kwemeza ikoreshwa ry'imiti n'ibifungurwa FDA gishobora kwemeza ku mugaragaro ikoreshwa ryihuta ry'urwo rucancu kuri uyu wa gatanu. Ni kwemezwa ihinguriro ry'imiti Moderna ishobora kuzoca ritangura kurunga ikincancu hafi 60,000,000 abambere bazozihabwa n'abakora mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abasaza baba mu mazu y'abageze mu zabukuru. Uramatari wa leta ya Katsina muri Nigeria yavuze ko abana b'abahungu 344 barekuwe ejo ku munsi wa kane inyuma y'indwi banyurujwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram bakuwe ku ishuri bigako. Ariko bamwe ntibaraboneka nk'uko buramatari Aminu Bello Masari yabibwiye televiziyo ya leta. Umuvugizi wa leta ya Nigeria Abdul Labaran yavuze ko abo bana b'abahungu babonetse baci batwagwa mu gisagara cya Katsina guhuzwa n'imiryango yabo. Icyo gitero cyo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ishuri ryo mu gisagara cya Kankara cyatanguye kwegekwa kubicanyi bamaze imyaka batoteza kandi batera ubwoba abanyagihugu muri ako karere. Ariko mu nyuma umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram wahavuye uciyitirira. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kane ko ryatororokanije 35,600,000 by'amadolari yo gufasha abantu bakozwe ko mu buryo ubu cyangwa ubundi n'intambara yabaye mu ntara ya Tigre muri Ethiopia. Abantu hafi 50,000 bo muri iyo ntara bahungiye mu gihugu kibanyi cya Sudan, mu gihe abandi bahungiye mu gihugu hagati kuva iyo migwano yaduka mu kwezi guheze. ONU yavuze ejo ku munsi wa kane kwamwe muri ayo mafaranga azofasha impunzi ziri muri Sudan, mu gihe yasigaye azofasha abasigaye muri Tigre. Tukarutse muri Amerika, abagabo batandatu baragiriwe ibyaha cyo ku munsi wa kane byo kugira umugambi wo kunyuruza buramatari wa leta ya Michigan Gretchen Whitmer. Bari mu mugwi w'abanywanyi ba Perezida Donald Trump bari barashavujwe n'ingingo uwo buramatari yafashe zo kugara imirimo kugira ikiza cya COVID-19 kigwanywe. Umushikirizamanza mukuru wa leta ya Michigan Andrew Berg yavuze ko icyaha gikomeye cyafashwe kuri abo bagabo ari ugufungwa ubuzima bwabo bwose. Abo bagabo bafashwe mu kwezi kw'icumi n'ibiro by'inyamirabami bya FBI igihe bafatwa mu mugambi wo kunyuruza buramatari Whitmer aho yari mu buruhuko mu rugo iwe mu buraruko bw'iyo leta. Igihe urwo rubanza rwatangura kumvirizwa mu kwezi kw'icumi, umukozi wa FBI Richard Trask yavuze ko abo bagabo batandatu bari bagambiriye kandi no kunyuruza buramatari w'umudemokrate wa leta ya Virginia Ralph Northam. Umutegetsi mu gisirikare cya Leta Zunze za Amerika yarabonanye muri indwi n'abategetsi b'Abatalibani amwe na leta ya Afghanistan, yabasabye kugabanya ubwicanyi muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Aziya cyatabaguwe n'intambara. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare cya Amerika General Mark Miller yaragendeye Qatar ku munsi wa kabiri kuganira n'abategetsi b'Abatalibani bari Doha ku murwa mukuru w'icyo gihugu. Ku munsi ukurikira wa gatatu yaciye ajya i Kabul muri Afghanistan kubonana na Perezida Ashraf Ghani ubaye ubugira kabiri uwo mutegetsi abonanye n'Abatalibani.
Urakoze Aloyce Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu imwumviriza ni Radio Ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 n'imetero 41. Mu Rwanda tubwira kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi d'Amerika. Urwego rugenzura abamenyesha makuru mu Rwanda ntiruvuga rumwe n'abamenyesha makuru ku ngingo y'ukwandika mu buryo bwemewe n'amategeko ku mihora ya YouTube ikora nk'ibimenyesha makuru vyigenga.
Uburyo bw'ubugenzuzi niba urwego rubaye urugenzura ibitambutswa hariya, ese nta yandi mategeko bigongana nabyo? Ese ntibirengereye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo?
Uyo ni John Williams Ntwari, afise umuhora wa YouTube uzwi nka Ireme TV.
Ibiganiro twagiranye bitari bimwe bitari kabiri ku mpamvu zitandukanye n'imanyamakuru irimo, akenshi tuzi neza yuko itangazamakuru y'iprofessional bari akawunti biryozwa mu kosa ryakozwe cyangwa se rikarengerwa mu kazi kabyo ka buri munsi.
Uyo nawe ni Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego RMC. Abashinga amateka b'Abarundi basaba umushikiranganji w'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira ntiyagire abanyororo basubira kumara igihe kirekire mu mabohero kandi bataragezwe imbere y'umucamanza no guca umugenzo w'imanza zidindira. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu ihuriro ry'iminsi itatu rijanye no kwiheza ingene amahinguriro mu Burundi yifashe n'ingene yotezwe imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko leta yiteguriye gufata mu mugongo amahinguriro y'isoko ry'iterambere. Ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Muri iryo huriro ry'abagwizatunga bafise amahinguriro riri kurabera mu hoteli Club de la Tanganyika, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje abari bitabiriye iryo huriro ko atagihugu gishobora gutera imbere kidafise amahinguriro yifashe neza. Yamenyesheje ko leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira abashaka gushinga amahinguriro boroherezwe mu ntumbero yo gukora bunguka. Evariste Ndayishimiye arashikiriza ibimaze gukorwa na leta y'u Burundi.
Leta yo yarakoze uko ishobora kugira ngo ishyire bene igihugu ku kivi, kugira ngo namwe mwebwe muhingura muronke ibyo mushobora guhingura. Twarakoze ibishoboka vyose kugira ngo nabo bene igihugu tubegiranirize mu makoperative, kuko amakoperative nayo aratuma umwimbu uduga. Leta kandi yagerageje kwagura akarere kugira ngo ibyo mwahinguye bironke isoko. Leta kandi iguma ishyiraho amategeko yorohereza abagwizatunga, kuko namwebwe mutegereza kubona yuko mufise umwizero mu byo mukora.
Kugira rero icyo gisata gitera imbere, umukuru w'igihugu cy'u Burundi arafise ivyo asaba abagwizatunga n'ivy'abahanura.
Mwebwe abagwizatunga ni mwebwe musigura neza, musigurira abandi banyamitahe bo hanze ko bashobora kuzana imitahe yabo mu gihugu cacu bakabona n'ivyo bokora. Rero nagira ndabakebure ko mwebwe ari mwebwe muserukira igihugu mu gusigurira abanyamitahe bo hanze. Nkongera nkabasaba kandi uko abagwizatunga mutoca ku ruhande umukore ibihingurwa bitagira kanovera, kuko dukeneye ko mukora bishobora gutuma namwe mujya mu mahiganwa mu yandi mashyirahamwe y'akarere. Ikindi nohanura nuko abagwizatunga bo kwiga gukoresha ingurane mu mabanki, kuko hariho abagifise ubwoba bwo kugurana bibaza ko bohomba.
Umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko mu gihe umugambi w'igihugu ujanye n'ingene amahinguriro akora uzobutaraboneka, amahinguriro yo mu Burundi azogumana ibibazo kandi ariyo yari soko giterambere.
Hari haratanguye umugambi wo gushyira ico bita politique nationale d'industrialisation, umugambi w'igihugu ujanye n'ingene z'amahinguriro vyo kugwa byose kuraba ubushobozi ingene bw'amahera yoboneka ibisata vyo Burundi bwoshiramwo valera juti ibisata vyo tuba amahinguriro mu Burundi aca komera kubera yo bakorera mu hantu twosha dufisa kungu ko gusumba akabirya subya abandi bibose bakabiraba n'ukura yuko bijya bya controle de qualité rona. Hariho ibisata bizabira ku bintu byahinguwe bijanye n'ibikora ibyangombwa kugira abantu baze barahingura ibintu kumbura bidakwije ibyangombwa bidashobora no kuronka amasoko. Bijanye no kugwiza amahinguriro utabyitondeye urashaka kubihomberamwo ugashyiramo umutahe mwinshi mugabo wakora ibintu byangombwa bidakwiye ntibironke isoko canke bigasanga biriko biyicira abantu buzima canke
nabena amahinguriro bamenyesha ko hakiriho intambamye zibabuza gukora batera imbere. Olivier Suguru arongo ishira hamwe ry'amahinguriro mu Burundi aragaruka kuri zimwe zimwe
igisiraye gukogwa nuko hari umuyaga nkuba atari mwiza umuyaga nkuba nawo bikaba biva ku bintu by'amarinye do transmission bimwe biya insinga zitwara umuriro aho tubajije muri za jide zatubwira yuko ibyo bintu biko birigwa kugira ngo babihindure ibyo nabyo rero bica bituma ama machine dukoresha ashobora kugira ibibazo twifuza kandi tubibaza yuko icyo rekibazo bizotorinyisha urundo kuvyerekeye amafaranga agaciro nibyo sagaseseshwa muri amahinguriro akenera cyane amafaranga agaciro kugira ngo agure ivyankenegwa kugira ngo amahinguriro ashobore gutransforma kuronga bya podifini ikibazo n'ikiratorinyisha urundo mugabo ico no bemerera nuko mu mafaranga agaciro ari mu gihugu abantu ba mbere bafise amahirwe kuronka amafaranga gaciro ubwame na mbere amahinguriro arimo
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko habaye urunani kuva ku mitumba n'amashirahamwe azotera imbere niko kubwira abo bene amahinguriro ko wo kwitegurira guhingura ibizova mu makoperative y'abanyagihugu ari ku mitumba 2000 339 agize u Burundi aho buri koperative yahawe na leta imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi kugira zigwize umwimbo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Abashinga amateka b'abarundi basaba umushikiranganje w'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira ntihagira abanyororo basubira kumara igihe kirekire mu mabohero kandi bataragezwe imbere y'umucamanza no guca umugenzo w'imanza zidindira. Umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya araduha inkuru y'Idonid.
Batowe n'abarundi kugira abaserukire mu nama nshinga amateka babwiye umushikiranganje w'ubutungane ko abanyagihugu na cyane cyane bato bato barenganywa rwose n'urwego arongoye. Beze Nyandwi yasiguriye umufaso n'ijanire n'ibizi ko ikibazo nyamukuru ari abacamanza bategera bageze ibirenge ku rubuga iyo bafata ingingo. Mushinga amateka na yanse mana yambona na wasanga urwego rw'ubutungane rusi ibibazo ku ngero zose.
Ina mu kucha manza, cyangwa n'izo ngene kwa, ibi bishaje, n'ibi cyumwe icyesha na gaciro, izindi ngazi z'ubutungane, ngiye koko hakabaje kwigwa icyo gituma izo manza zibana. Ingo kwirinda ko bati, ushaka kuvura isombi, utabukuyitaye.
Umukenyezi Jacqueline Nkurunziza na waragwishinga n'imanza zerekeye amatongo zikibwa nabi zikaba intandaro y'umutekano muke mu gihugu.
Nibaza ko ahanini nyinshi zifatiye ku matongo cyane cyane ku gushyirwa mu ngiro z'imanza zimwe zimwe muravye inkuru zivuga kuba kora serivisi sosiyali igomba kwezwa. Tena proposa ko mwana wabeshe twashize mu toraba neza kuraba izo manza zisanzwe zitagenze neza nk'izihari.
Jean-Claude Nimubona wasaba ku rwego rukuru rw'ubucamanza rwogira ibisata mu ntara kugira ruramire abanyagihugu bato bato barenganywa bivuye ku mikoro make.
Urugo rw'ubukapo rwasabwe n'igihugu benshi cyane zinanira ko bashobora kumanuka bitumushyiragaji cyane n'inzego kubera batusigike bidakunda ko bashobora kuronora abana cyangwa kubura imanza nyinshi cyane abenegihugu barenganyijwe ariko kubera batagira n'ingoro yo gushyikira ubushyiragaji itafunze ko imanza zabo zigera ku kibazo zizaza zibana abantu amasezerano yabo atazishyira mu ngiro. Twagomba gusaba rero urwego ko murushyiraga mu ntara.
Petroni Bucumi wiki musonga ni manza zidashirwa mu ngiro akemeza kwa ndiri.
Tukuje kuraba hari yaho duherere usanga umutekano uhungabana kubera izi manza batashize mu ngiro kandi bagiye kuzishyira no mu ngiro ugasanga biragoye kubera ko zaciwe nabi ugasanga nko ku matongo abenegihugu bariko baratema kurana.
Jean Bermas Mbanye nawe yemeza ko abacamanza bakorera ku gisure
baraciye imanza bakezwa maze bayikuwe mu gihe cya gisanzwe ziteranye edazi umuntu ari wacu bahera mirongo ine bari muri yuka bakavuga yuko sanga umutwezi kanaka tetumubaye kure ndetse bakwiza bakavuga ati icyo bamwe bakabaye kura kandi barigizwe n'amagendera yose yabonetse.
Ibi ni ibigwaneza Daniel Gerard ndabirabe yatwaye inama nshingamateka naho yemeza ko byose bitera ngode
yababaje kubona hari abantu bashobora kutubaza yuko abacamanza tarabi batigenga kuko mubivuze rero yuko gucumera abacamanza babagiriwe akari cy'abacamanza babagiriwe kumva ko abacamanza bahuyigwamo abajama kuko ntakarisonarizi bafise umucamanza wo mu Burundi arigenga ubucamanza basoma babaje gukora kunda ubucamanza ariko bukiri ingorane nubwo gito n'abacamanza bamwe
umushikiranganji w'ubutungane ntaka ntivyabajejwe bagirizwa gusa shimangira ku bwigenge babufise n'ubw'ibikoresho bidakwiye. Janine Nibizi
nkuko no mu bindi bisata hari abantu usanga ari bakaho mu kazi kabo umengo ibyo bariko barakora bariko babikora ku gatwe kabo nta wundi muntu bariko barakorera nkuko no mu zindi nzego bihari no mu butungane rero nuko n'ibigaragara nkuko mubona yuko ubu hari n'abacamanza
naho bayitoye amakemwa integuro iteko rigenga urwego rukuru rw'ubucamanza yemejwe n'abashingamateka ikadoshijanwa mu nama nkenguzamateka naho Eloge urika neza Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eloge. Umukuru wa komite ngenzuzi y'inama nshingamateka ya Amerika ishami ry'abadepute Caroline Maloney yandikiye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda amusaba kurekura vuba na bwangu no kugarura muri Amerika Paul Rusesabagina yemewe n'amategeko y'ico gihugu ku munyagihugu wacu. Muri urwo rwandiko Depute Maloney avuga ko Leta y'u Rwanda yakoresheje uburyo bufifitse gushukashuka no gufata Rusesabagina bityo ikirengagiza inzira zitegekanywa n'amategeko ya Amerika zerekeye gusaba no guherekanya abikekwa ibyaha. Kuri we ibyo byishe itegeko rya Amerika rigena inzira z'uko abikekwa ibyaha birimwo n'ivyiterabwoba bategerezwa gukurikiranwa canke ibindi bihugu bibakurikiranye ko ibirego nshinja ca. Ejo ku munsi wa kane Leta y'u Rwanda yarasubije Depute Caroline Maloney wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ifungwa rya Paul Rusesabagina. Ibaruwa yarungitswe ivuga ko Rusesabagina afise uburenganzira ku rubanza ruciye mu muco ahabwa n'ibwirizwa shingiro. Thomas Kamirinda araduhe ibindi.
Mu ibaruwa yashyizeho umukono ejo kuwa gatatu, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge aramenyesha Depute Caroline Maloney ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga. Ati nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha NPPA mu magambo magufi y'icyongereza rubigaragaza, ifatwa n'iburanishwa bya Rusesabagina bishingiye ku bimenyetso bifatika na ubwe atarigera hakana kugeza ubu kandi bizwi na bose. Ministre Businge arakomeza ati urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB n'ubushinjacyaha NPPA basobanuye neza mu nkiko no mu itangazamakuru ko Paul Rusesabagina atashimuswe kandi ko atahererekanyijwe hagati y'ikindi gihugu n'u Rwanda. Yavuye i Dubai ku bushake bwe mu ndege yihariye, indege igeze mu Rwanda yayururutse ku bushake bwe, nibwo yafashwe bikurikije impapuro zo kumuta muri yombi ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasohoye mu 2018. Ubushinjacyaha burega Paul Rusesabagina hamwe n'abandi bantu 18 ibyaha bikomeye birenga 9 birimo kurema umutwe ufite intwaro utemewe n'amategeko, kuba mu mutwe w'iterabwoba, gushyira imari mu iterabwoba, ubuhotozi, gushimuta abantu, gusahura, gutwika, kugerageza guhotora, kugaba ibitero, gutukana no gusebanya n'urugomo, byose bikoreshejwe nk'intwaro y'iterabwoba. Urukiko rwatangaje ko urubanza rwabo ruzatangira ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere 2021. Bazaburanishwa n'urugereko rw'urukiko rukuru rw'u Rwanda ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka ruri mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo. Ikindi kandi ubushinjacyaha NPPA bugaragaza ko Bwana Rusesabagina atigeze abigira ibanga cyangwa se ngo abiceceke ko afite imigambi y'ubwicanyi. Urugero, mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2018 nka president wa MRCD ubumwe n'ishami ryayo rya gisirikari FLN NLF Force de Libération Nationale National Liberation Forces yatanze ubutumwa bw'umwaka mushya kuri YouTube avuga ko ashyigikiye urubyiruko rwa FLN kandi ahamagarira kumugaragaro intambara ku Rwanda. Yaravuze ati igihe kirageze kugira ngo dukoreshe uburyo bushobotse bwose kugira ngo tuzane impinduka. Ubushinjacyaha NPPA bugaragaza ko nyuma y'iri jambo umutwe MRCD FLN wagabye kandi wigamba ibitero by'iterabwoba muri Nyamagabe, Nyaruguru n'ishyamba rya Nyungwe mu majyepfo y'u Rwanda mu 2018. Ibi bitero byahitanye abantu 9 bikomeretsa n'abandi benshi. Uyu mutwe kandi waratwitse uyogoza imitungo y'abaturage n'ibikorwa remezo birimo inyubako ya koperative, amamodoka, amapikipiki n'ibindi. Tubibutse ko ubushinjacyaha NPPA bwashakishaga Rusesabagina ku mpapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi kuva mu 2010 biturutse ku bimenyetso ko yatangaga imari muri FDLR yari yaremejwe ku rwego rw'isi nk'umutwe w'iterabwoba ufite umugambi umwe rukumbi wo gushyira iterabwoba mu Rwanda no kuruhungabanya. Uyu mutwe ukorera mu gice cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubirebana n'impungenge mufite ku buzima n'uburwayi bwe n'imiburanishirize ye, ndabasabye rwose mumenye ko Paul Rusesabagina ameze neza, abonana n'abaganga b'umwuga kenshi kandi n'umuryango we bavugana kenshi barabizi. Kubera ko afite ubwenegihugu bubiri bw'u Rwanda n'Ububiligi, akaba kandi afite uruhushya rwo gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadiplomate b'Ababiligi n'Abanyamerika bamusura kenshi buri gihe cyose babisabiye. Namwe mwagombye kubyigenzurira ko ari byo. Paul Rusesabagina yunganiwe n'abanyamategeko yihitiyemo. Kimwe n'undi munyarwanda uwo ari we wese, uburenganzira bwe ku rubanza rudafifitse runyuze mu mucyo buteganijwe kandi burengerwa n'itegeko nshinga. Iyi rero ni ibaruwa n'igisubizo cya Leta y'u Rwanda binyuze kuri Minisitiri w'Ubutabera Johnston Busingye yandikiye Depite Caroline Maloney wo mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Ijwi rya Amerika ryari ryifuje kuvugana na Minisitiri Busingye ngo aduhe ibisobanuro birenzeho, ariko ntiyaboneka kuri telefone ye igendanwa.
Urakoze Thomas. Mu Rwanda hasohotse amabwirizwa ko ushaka gushinga umuhora wa YouTube ategerezwa kuwandikisha ugakora mu buryo buzwi kandi bwemewe n'amategeko. Bamwe ariko basanga ari ubundi buryo bwo gushaka kuniga ubwigenge bwo gutanga ivyiyumviro. Umenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa adufitiye ibindi kuri inkuru.
Ufatiye kubikubiye mu irangashingiro ry'amabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda agenga iyandikwa ry'ibigo by'itangazamakuru bisakaza amakuru byifashishije murandasi, biboneka ko isobanura mpamvu ishingiye ku biganiro n'imyanzuro byavuye mu nama nyungurana bitekerezo hagati y'urwego RMC n'abakoresha umuyoboro wa YouTube yabaye mu mpera z'umwaka 2019. Abemeje ko kwandikisha imiyoboro yabo bigamije kugira ngo birengere ibyo batambutsa, cyane ko zikoreshwa n'abanyamakuru kugira ngo zigere ku bantu benshi hagamijwe kumenyesha, kwidagadura no guhuza abantu. Muri iyo nama kandi banzuye ko abanyamakuru bo mu Rwanda barushaho gukurikiza amabwiriza ngengamyitwarire n'andi mategeko. Ingingo ya 6 y'aya mabwiriza yo kwandikisha imiyoboro ya YouTube irareba ibisabwa muri rusange ushaka kwandikisha umuyoboro we. Harimo ko umunyamakuru agomba kubagaragaza ibimuranga ndetse n'ikarita yemewe n'amategeko. Ku munyamakuru Bwana John Williams afite umuyoboro wa YouTube uzwi nka Ireme TV, hari ibyo ashima muri aya mabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura.
Cyo kuba hari amabwiriza agomba gukurikizwa cyangwa kubahirizwa mu gutambutsa ibitekerezo cyangwa gushyira amakuru kuri YouTube, nibura kuba hajyaho inzira igaragaza ibitagomba kurengerwa, ibitagomba gukabya, ibitagomba kwangiza sosiyete, icyo nicyo kwishimira.
Ariko nanone Bwana Ntwara gasigarana impungenge zishingiye ku ngingo zitandukanye zirimo igiciro avuga ko gihanitse gicibwa uwandikisha umuyoboro wa YouTube. Kugeza ubu biracyari amafaranga 50,000.
Ari amafaranga yo kwandikisha 50,000 harabawe naho amafaranga n'ikiguzi kinini. Icya kabiri kikaba uburyo bw'ubugenzuzi, niba urwego rubaye urugenzura ibitambutswa hariya, ese nta yandi mategeko bigongana nabyo? Ese ntibirengereye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo?
Si bwana ntwari gusuta ari kwemeranya n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura ku ngingo yo kwandikisha umuyoboro wa YouTube, ahubwo hari n'abandi babibonera mu ndorerwamo yo gushaka kugenzura buri kimwe mu buryo abantu bagombye gutanga ibitekerezo. Uyu wanze kumvikana kanasaba ko tumurindira umutekano, arasanga ari uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo.
Ege gihugu cy'u Rwanda, umuntu ujaje yana Korea ruguru aho itangazamakuru niho hagayitse ya leta gusa, mbega niho kuniga itangazamakuru muri rusange nkuko bisanzwe bikorwa. Hari nke maraporo ya Reporter Sans Frontieres, u Rwanda ruzapfa imyanya ya nyuma ugasakuza, kandi ibi byose bituruka kuniga ibitekerezo byanyu nkuko nguko muri rusange. Njye niko mbibona gino rwagombye koroshya icyo bita social media ni ikoreshwa ku isi yose, ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika ivugana na Bwana Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego RMC, yavuze ko ibyo kwandikisha imiyoboro ya YouTube babiganiriyeho n'abanyamakuru bayikoresha mw'uburyo bwo gutangaza amakuru. Bwana Mugisha avuga ko kubandika bizabafasha igihe havutse ibibazo kandi bikanateza imbere abakorera itangazamakuru ku muyoboro wa YouTube.
Ibiganiro twagiranye bitari imwe bitari kabiri ku mpamvu zitandukanye n'imanyamakuru irimo, akenshi tuzi neza yuko itangazamakuru professional bari account biryozwa mu kosa ryakozwe cyangwa se rikarengerwa mu kazi kabyo ka buri munsi. So nta kuntu rero waryoza umuntu amakosa yakoze utazi, kuko twagiye twakira ibirego by'abantu baturage bavuga bati icyamenye mwinshi yamvuze ko ibi kandi si byo, twashaka bitimenya aho tuyishakisha. So nubwo twagiye tugira ibyo biganiro by'ukuntu twari dushitari ku bw'impamvu zo kunoza imikorere y'itangazamakuru ryo kuri izi mbuga, indi ya kabiri nanone ishingiye ku mikoreshereze y'izi mbuga n'uburyo yubahiriza amahame y'umwuga. Nubwo YouTube ifite polisi yayo, polisi yayo nayo itandukanye n'amahame y'umwuga w'itangazamakuru.
Naho kubavuga ko ari uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo, urwego RMC ruvuga ko ibyo ari imyumvire yabo rutagira icyo ruhinduraho, ariko ko intego nyamukuru ari uguteza imbere itangazamakuru.
Ababitekereza batyo n'abafite imyumvire bafite uko nahindura, ariko si uko tubitekereza, ni ugufasha uyu mwuga. Nta kintu kirimo kimwe cyo kuniga, nta kintu kirimo cyo kubangamira, ahubwo ni ugushyigikira no kuriha ireme kugira ngo akore neza.
Ijwi rya Amerika ishatse kumenya niba hari inkurikizi ku bazasigara cyangwa se bazinangira ntibandikije imiyoboro yabo ya YouTube. Bwana Mugisha yavuze ko abo bazajya bafatwa nk'abantu basanzwe ku buryo amakosa cyangwa ibyaha bakora bazajya babyirengera mu nkiko n'ahandi. Ibisubizo bya Bwana Emmanuel Mugisha wa RMC birasubiza kandi bigasa n'ibirema gatima abakoresha YouTube nka Bwana Kerry Rwamapera, umuyoboro we wa YouTube Rwamapedia awukoresha mu buryo busanzwe utangiraho ibitekerezo.
Numvise icyo gitekerezo numva ndakigaye rwose, ntabwo ari cyo. Bakaye bakomeze mu binyamakuru biki, ibyo nta kibazo, ariko umuntu social media ye na social life ye ibintu yishyiriraho, nkanjye ubwanjye iyanjye ni comments ku ndirimbo z'abahanzi ku bihangano, ishobora kuba ari ni foto, nkavuga nti iki yashatse gusobanura iki. Niyo cyane yanjye kwijyana mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ngo bakigenzure, kandi ntagifite nk'umunyamakuru, ndumva ari ibintu bigayitse cyane rwose.
Kubireba usabwa kwandikisha umuyoboro we wa YouTube atari umunyamakuru asabwa gutanga ibyangombwa birimo kopi y'indangamuntu, ikarita y'itangazamakuru yemewe n'umwirondoro urambuye by'umunyamakuru w'umwuga ufite uburambe mu murongo akoreramo n'amasezerano bafitanye. Basabwa kandi kugaragaza kopi y'icyemezo cy'urwego rw'igihugu rw'iterambere RGB gihabwa ibigo byanditse byemeye gukorera mu gihugu yari ngombwa. Ijwi rya Amerika yabonye urutonde rw'abantu 90 bivugwa ko bitabiriye inama hagati ya RMC n'abakoresha imiyoboro ya YouTube, nibivuga ko bemeranijweho mu iyandikwa ryabo. Icyakora babisesengurira hafi bo baravuga ko iyi ngingo yo kwandika imiyoboro ya YouTube ishobora kuzatuma u Rwanda rwongera kugaragara mu myanya y'inyuma ku rutonde rw'uburyo ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo. Bagira ubusaha, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti banywanya, aha niho amakuru y'aka kanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe, mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.